Guhera itariki imwe y'ukwezi kwa cumi na rimwe abisuzumisha ku muganga bazohora bariha ibihumbi umunani, bahora bariha ibihumbi bitanu. Abaja ku baganga b'abahinga specialiste bazohora bishura ibihumbi cumi na bitanu, bahora bishura ibihumbi cumi. Muganga Stenda Yizeye arongoye ishyirahamwe ry'ibitaro byigenga amenyesha ko ikintu cyose kizokorerwa umurwayi cyadugijwe ibice 30%, kiretse imiti bagurisha bafatiye uko bayiranguye.
Byavuye ku mvo nyinshi ku byo dukoresha kugira ngo dushobore kuvura, aho tubigurira hose byaraduze. Imvugira kabiri ni aya mahera y'amadovize tutagishobora kuronka, n'ibyo twahora tugurira hanze ngo dushobore kubigura ku giciro kibaye abaye. Hanyuma ikindi kigira gatatu ni uko kuva mu 2010 ibyo biciro ntibyari bwasubire kuduzwa, ariko gituma uko iminsi igenda niko ibikoresho nabyo nyine bitera biduga.
Muganga Ndayize yamenyesha ko iyo ngingo batayifashe kugira bacinyiza abagwayi, ariko ko bashaka kubandanya bavura neza ababitura.
Twihebeye kuvura abagwayi kandi turazi ko bibagoye, natwe uko bitugoye hamwe hobona iki kidusahiriza nitwe twokora ku neza cyane cyane y'abagwayi. Muri Pive niho hari abaspecialiste benshi, niho kandi hari n'ibikoresho bishasha kugira ngo tugumane akanovera y'ibyo dukora, ibyo ibintu byose tubikura hanze.
Mu ishyirahamwe gishinze guha ijambo abagwayi kugira bashikirize akababakiye SEMABO, bamenyesha bobo ko iyo ngingo ari mbi ngo ije gucinyiza abagwayi. Bishikirizwa na Sylvain Habanabakize avugira SEMABO, ahamenyesha ko abagwayi bagiye kugira ibibazo byinshi.
Tugaragaje kuyiraba ni ikintu kije kuvuna umurwayi mu gihe nta mikoro yari asanzwe ari make. Rero murabona ku bitaro bya Leta byari kubita n'ibigenda birengerwa, aho abarwayi benshi bariko bibukira bagerageza mu mikoro make yabo bakajya mu bitaro by'abikora utwabo. Rero mu gihe abo badubije uko kanatsinda amabona ko ari nabo bafite burya bariko baratera baje imbere, uraje nk'amafarumasi ibindi bintu byabo byinshi bafite, urabona ko abarundi abarwayi ariko arabirukira. Rero mu gihe bigenze uko bumva ko ari ikintu kizoza gusinzikaza umurwayi, amagara yiwe akabandanya akira yononekara.
Sylvain Habanabakize amenyesha ko bagiye kwitura Leta kugira iyo ngingo ihagarikwe.
Twebwe nko twama tubikora n'ububana yatubavugira dusabe Leta irabe ukundi ibyo bintu by'ukuri bavuga na Leta izo ngwani ko barashira imbere barabukunda Leta zitorera umutubwira ngo ibyo bishiro ntibiduke. Rero kinacyo kibabaje ni uko bazafata izo ngingo mu gihe twebwe tugeze tunabazwa, kumva n'ingingo nziza ziraba umugwayi ariko usanga za kumukandamiza zitaza kumworohereza.
Umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu muganga Jean Baptiste Nzoriranka nkuze amenyesha ko iryo duzwa ry'amafaranga y'abitura ibitaro by'abigenga atavyo bari bazi. Mu butumwa bugufi yahaye ijwi rya Amerika amenyesha ko bagiye kuzovugana n'abarongoye ibyo bitaro kugira barabire hamwe icyatumye iyo ngingo ifatwa gifashe. Desire Hatungimana, Kigali, ijwi rya Amerika.